ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Niriwe neza nshuti mwese turi kumwe ku munsi wa kane itariki 27 ukwezi kw'12 mwaka w'2018 muri kumwe na Federica Nkundikije.
Urubanza rero twarushimye kuko rangiza akarengane, hanyuma rero igihambaye rero ni uko tunezerewe no kubona bashoboye kwezwa. Tunyine hasigaye icyo bita reformalite, France bita kubasinya tubamenyesha urwo rubanza.
Uyo ni Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme ashima ingingo ya sentare isubiramwo imanza ya Bujumbura yo kwambika izera abanywanyi b'iryo shyirahamwe batatu bo mu ntara ya Muramvya. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye igisara cya Gitega kigiye kuba mu rwa mukuru w'u Burundi mu bijanye na politiki. Turaziga kwa kumukanya kari imbere. Ishyirahamwe Parseme rihanira Abarundi, rihamagarira Abarundi guhindura ingendo kugira bashikire ku iterambere ryama. Rirashima ingingo ya sentare isubiramwo imanza ya Bujumbura yo kwambika izera abanywanyi b'iryo shyirahamwe batatu bo mu ntara ya Muramvya bari bamaze umwaka urenga bari mu munyororo. Abo banywanyi ba Parseme bagirijwe gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no gucanishamwo urwaruka ruri mu migambwe. N'inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Hemonzimana ari i Bujumbura mu Burundi.
Naho batararekugwa kubera sentare isubiramwo imanza ya Bujumbura yatunganijwe gushasha mu kuyigaburamwo amasentare atatu asubiramwo imanza. Faustin Ndikumana arongoye Parseme arashima ko iyo sentare yabonye ko abo banywanyi batatu ba Parseme mu ntara ya Muramvya atacaha bakoze. Uyu arongoye iryo shyirahamwe akavuga ko iryo shyirahamwe ryamye ryerekana kuva abo banywanyi bagifatwa ko bazira ubusa.
Baza baguranisha, baguranisha rero niho rero umuntu ahije sibirwa gukorana ibyo bundi atumyesha yuko bejejwe babaye afite. Ubwo rubanza rero twa twarushimye kuko rangiza akarengane, hanyuma rero igihambaye rero ni uko tunezerewe no kubona bashoboye kwezwa. Tunyine hasigaye icyo bita reformalite, France bita kubasinya tubamenyesha urwo rubanza. Ngira cyata ya mashuda pere mashasha kubera iya ya Bujumbura itakiriho mu itegeko rihari uno munsi. Mugabo rero twa twarushimye.
Abo banywanyi batatu bari bamaze umwaka urenga bari mu munyororo urongoye Parseme anegura ko ubutungane bukunda kwihutira gufunga mu gihe byategerezwa kuba intambwe ya nyuma mu bijanye n'amatohoza ku byaha biba byakozwe.
Ku by'ukuri hagiye haraba kutohoza neza no kuraba yuko bashobora kuza bararekura abantu bakabona bataha mu gihe hata byaha birebire biraboneka byofasha, kuko umuntu arinda yapfuzwa nyuma na gutyo kugira atinde yezwe nsanzwe n'ibwizwa shingiro risharizwa yuko umuntu yezwe yaragize gutyo ko haba hari amaendamirizasio canke n'ibindi. Mugabo tungane barakwiye kwihatira ico kintu bakaraba neza kabisa yuko umuntu aba afunzwe biba bikenewe biba ari ngombwa. Ahandi baragira ni amaliberasio suko se ibo muratari babona ko adashobora guhinga ugatanga kose yemeza yuko atawuri kurajya kugira ku by'ukuri abantu nk'ibi kubagenda baburana bapfunze kandi bose no kuburana hari hanze hari mu rubanza ngo akurikiranwe.
Ishyirahamwe Parseme ribona ko abo banywanyi baryo bategerezwa gushumbushwa kuko bagize agahombo kanini. Faustin Ndikumana arongoye iryo shyirahamwe akavuga ko kwiye gukurikizwa ibwirizwa shingiro hakaba amahinduka kugira ibyo gushumbusha abantu bejejwe bamaze igihe mu munyororo bijye mu ngiro.
Bene ibyo umuntu ahiza bigira nyene abigira bose mu bisanzwe, niko tubona ko ari umuco wabo uhari kandi byiza shingiro mu bisanzwe. Yavuga ibiza yuko burya zira yuko umuntu afungi gusa kandi igihe byashitse naho arabiteri yuko abantu babaye bashobora kuba bendanirize. Nuko ngira bitaraje guco iwacu yuko birasabwa byoja muri rusange ibyo twita amahinduka reforme, guhindura ingendo mu bisanzwe kandi tubona ko tugiye kuza tugiye kubikangura ko cyane.
Abo banywanyi batatu bishyirahamwe Parseme ni Emmanuel Shimirimana aseruka iryo shyirahamwe mu ntara ya Muramvya, Aime Constant Gatore arirongoye muri komine Mbuye mu ntara ya Muramvya. Abo babiri bari baciriwe umunyororo w'imyaka 17 muri kuko iri ntara ya Muramvya. Nayo Marius Nizigama aseruka iryo shyirahamwe muri zone Buhangura, iyo sentare yari yamuciriye umunyororo w'imyaka 5. Uko ari batatu babajwe mu kwezi kwa gatandatu 2017 bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano mu gihugu hagati no gucanishamwo urwaruka rwo mu migambwe. Ni mu gihe bariko bararika bari mu migambwe n'inani za politike mu nama yari gutunganywa n'ishyirahamwe Parseme ku murwa mukuru w'intara ya Muramvya kugira barabire hamwe ibijanye n'agateka ka muntu no kubahana mu butandukane bw'ibyiyumviro bya politike. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
urakoze Remo amatoza yakozwe n'ikigo Starkey Hearing Technologies gifite icyicaro muri Amerika yerekana ko umuntu umwe kuri batandatu ku isi afise ikibazo cyo kutumva neza. Icyo kigo cyashyizeho uburyo bugezweho bwo gufasha abagendana ubwo bumuga ku buryo utwuma bambara dufasha umuryango canke bene umurwayi kumenya ahageze bakoresheje telefone bakongera bakamenya n'igihe agize ikibazo. Muri Afrika icyo kigo cyashyize ubuserukizi ku nshuro ya mbere I Nairobi muri Kenya. Umunyarwanda Emery Nzira Batinya gihagarariye asigura ko hari n'imigambi yo gushikana icyo kigo mu bindi bihugu mu myaka iri imbere. N'inkuru twateguriye n'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Eloge Bugikaneza ari I Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Ikigo Starkey Hearing Technologies gikora ubushakashatsi ku vyerekeye ibibazo vyo kutumva neza canke umuga bwo kutumva. Iruhande y'ubwo bushakashatsi ico kigo catanguriye mu muji wa Minneapolis muri leta ya Minnesota mu 1967 gifise n'amavuriro arimo abaganga n'abahinga bavura abantu bafise umuga bwo kutumva neza. Iki kigo cisangije ni ivyuma bikorana n'ubuhinga bwa none bugezweho. Emery Nzira Batinya gihagarariye muri Kenya no ku mugabane wa Afrika dusigura ingene ivyo vyuma bikora n'uko vyitwa.
Igikoresho twita BTE kita behind the ariko ni igikoresho kijyanye na Muse IQ ni izina ryayo ariko nukuvuga ngo ifite ikoranabuhanga rishya rigendera ku mashene atandukanye. Hari indi ikorana na telefone ikanakorana na televiziyo iyi tuyita Hello IQ niyo yonyine ikorana na telefone. So ikorana na telefone ya iPhone ikanakorana na telefone ya Android. Icyo gihe turi gufashaho ku buryo tubikoresha muri mudasobwa bikabikugaragariza ariko igezweho twazanye kwa Livio Artificial Intelligence inji ishobora no gusemura indimi 28. Chakabiri ishobora no kukubwira ukuntu ubuzima bwawe umunsi ku wundi umeze.
Hari n'akandi karusho izo bikoresho bifise nk'uko bibwana Nzira Batinya nemeza ku kigaserukira cifuza kuja mu bindi bihugu bya Afrika.
Ikiza cyingire no kuvuga ngo Livio Artificial Intelligence n'umuntu w'umusaza yamba. Iyo umusaza yamba akagira nk'ikibazo cyo kuzengerezwa kaba. Itanga message kuri telefone z'abavandimwe mu rugo. Mukamenya ngo umusaza mu rugo ahuye n'ikibazo mukahitamo ubutabara ubana bwawe. So niko kamaro k'ibyo ngiye. No kuvuga ko rero kwinjiye hanga kandi twaje muri Kenya tunateganya yuko tuzagenda twaguka buhoro buhoro kugira ngo dushobore no gufasha ibindi bihugu byose muri Afrika. Ubu ngubu nibwo tugitangira kandi turizeza abasizashobora kutugana ko tuzabaha serivisi nziza n'icyo gituma tubabereyeho.
Abo bagwayi n'abadafite amikoro manini barashobora kwitura no kwivuza muri ico kigo. Amafaranga make cyakira bivanye n'ubushobozi bw'umugwayi na amadolari 200. Ariko abakeneye ubuhinga buhanitse cyane rwose hari n'ibikoresho bishobora kugera ku $100,000. Eloge Bugikaneza, Nairobi, ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge mu gihe inama shikiranganje y'Uburundi iherutse kwemeza igisagara ca Gitega kuba umurwa mukuru w'iza politike n'intwaro. Abanyagihugu baba mu gisagara ca Gitega bagize ico babivuga ko n'inkuru twateguriwe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Fidel Nsabimana ari I Gitega mu Burundi.
Igisara cha Gitega inama shikiranganji yaramaze kwemeza aho giye kuba umugwa mukuru w'ivya politike n'intwaro haraci imisi idashika 10. Abanyagihugu ba muri ico gisagara barayazi n'ivyo rya Amerika baravuga ico bibaza kuri iyo ngingo y'inama shikiranganji. Bamwe barashima ahandi bakavuga ko imyiteguro itari bwatungane neza. Bamwe abanyagitega basama kenga ku bushikiranganji bwagumwe bunugwanugwa ko buzofata ya mbere mu kuduga gukorera mu gisagara cha Gitega buzohava bufata iyo ngingo yo kuduga kwatarubwa mbere bivugwa. Icyo gihe havuga ubushikiranganji buzoduganwa mu gisagara cha Gitega hari hagati y'imyaka 2025 n'imyaka 2027.
Mu busanzwe cyumviro cyari cyiza mugabe kibazo kihari ni kimwe none ariko bwo bushikiranganji kabisa buryo buzoduga kwe kuko ikishimviro cyari geze kuhaba baravuga ko hari ubushikiranganji bumwe bwari kudura gukorera Gitega ngo harimo bworimye n'ubworozi bose yego nta mushikiranganji bwo tubona zo gukorera ngai Gitega. Nibaza yuko rero naho hari cyumviro cyiza hari kibazo camazu yaho bashobora gushikira kuri abona yuko nina makenguza amateka no nyine giye kuza gukorera ngaha nkuko babivuze. Umva rero umuji ni vyiza yo kugira abantu bahakorera ukagira n'inze buzakorera mugabo imyiteguro umengo ntiheri bwagere yuko ishobora kwakira abantu nkabo bose.
Ukwimvira icumviro ni vyiza nikije ururimi rw'abazungu meze d'accompagnement ibisabwa kugira ikintu kimere neza birakunda kutugura muri Afrika cyangwa ngaha mu Burundi. Nukuri umugambi ni mwiza bizofasha abanyagihugu babene igihugu mugabo ibisabwa byari byinshi ivyo amabarabara cyane cyane njya ndomakuru toka ama parking ibintu zerekeye amabarabara ibituro ntibiratunganywa neza igisagara saha nyina hibomana urakubita kajisho jabo kamaje mu nyabugo urafata amaji bwogura nibimanga haracakene ingingo zofata kugira kibe igisagara nico gitumane yumvira ko mu ntango bizotugora bizogora nk'iki bita demarrage ngene ibikorwa bitangura nuko bizogorana
zarukenewe gutegurwa neza kusuma nk'ubu simbona aho iyo izo ministere zizokorera ministere bavuga ko zo bari zitanu sinzi naho babisinye simbona ikintu bizogenda ariko tubirindire
naho babibona gucyo barashima bemeza kuyongingo izofasha abanyagihugu ba mu ntara ziri kure gisagara cha Bujumbura na ry'intara Gitega iri hagati y'Uburundi
tarushe ko bakahari kuko uravye Gitega iri hagati na hagati ugasanga rero hama service abantu bamwe bamwe mu ntara zandukanye bakenera bakazita bakarinda kuzisanga Bujumbura nko dufashe nk'umuntu ava mu cankuzo akeneye service y'Bujumbura byaro bimuruhisha gusumba mu gihe byo zigitega rero yo ko barakarusha kuko urumva yo zabiheze yagataha canke naho yo rakarara hafi cyo umuntu yari ntambwe nziza gusa nuko umwe myikazanuro itari bwahire neza nkuko ngenda bibona
akarusho karahari cyane akarusho kuko umunyagihugu azora yitura ubushikira nganje akeneye byoroshye itamuvuna
ni byiza kuko hariho intara ziva kure zica zironka zironka abantu baho baronka ivyo bakenyeye batenze kuja ku
igisagara ca Gitega subwa mbere kiba mugwa mukuru w'ivya politike mu Burundi kuko kunwaro y'abadagi Gitega yigeze kumugwa mukuru naho nyene bamwe mu banyagitega bavuga ko ico gihe c'abadagi na kino gihe bidasa
ico gihe ca kera hari bari ko batangura kubaka Burundi na Gitega bararika abanyagihugu bakaza gukora ibikorwa Burundi ntibwari bwashike aho tugeze abanyagihugu bararika bati ngo umuntu yo gukora kuri sheferi kanaka izoza nibiti sheferi kanaka izoza namabuye umva hari mu ntango y'u Burundi ntibari benshi Burundi bwari abantu bakeye mugabo rabo ushireho ama universite ushireho ubudandaji ushireho kandi turi mu karere ko mu karere ka East Africa hari abantu bavuye mu ingezi zizova muri East Africa zizoza Gitega amahotseri ari Gitega arakwiye n'ahandi muri rusange ni cyumvira cyiza gituma Gitega itera imbere
kubijanye n'umwiteguro Valentino Nayimana musanere wa komine Gitega avuga ko umwiteguro ugeze kure haba ku mabarabara cyane kubonesha ku mabarabara cyagati mu gisagara
ku mabarabara azokugwa naho ni menshi n'ibirometero bishika cyenda birenga n'imetero magana nkane azokugwa y'amakaburimbi ariko mbere y'amabarabara ariyo ni barabara izotuma mu gisagara ta miduga minini minini hagaruka irengana nje hariya kuri parking de kamyoru igaca muri bwoga no kwibuka igaca iserukira kuri izo kicaje kuri parking de kamyoru amataka bizogaruka ngani nini
twatanguje mu mugambi ugushiraho amatara y'izuba ashobora kubonesha ibibanza rimwe bimwe kugira gisagara kibone
mwamenya ko ubushikira nganje butanu aribwo buzofata ya mbere kuduga gukorera mu gisagara ca Gitega nayo inama nshinga amateka yo ikaba yaramaze gufata inyubakwa izokwakira iyo nama nshinga amateka kuva mu ntango z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda Igitega Fidel Antoine Nsabimana kubw'ijwi rya Amerika
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Ingoro yerekana kabisa ka Afrika yaruguruye imiryango yayo ku murwa mukuru w'igihugu cya Senegal Dakar mu ntango z'ukwezi iyo ngoro ntigenewe kwerekana intererano ya Afrika mu mateka y'isi ku bijyanye n'imico ubumenyi n'utugenegene mu kanya mugenzi wacu Fidele Niyongabo yaganiriye na Gamaliel Ndaruzaniye yahoze ari ambasaderi w'u Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU akaba kandi igeze kuba mushikiranganji ajejwe indero mu Burundi mu kigihe ari i New York muri Amerika. Yaganiye kandi na Zeno Nicayenzi muhinga mpanuzwa jambo mu bibazo byerekeye politike ubutunzi n'iterambere ari mu gihugu cya Canada. Batangura bishobora kugene bakira iyugurwa ry'iyongoro iranga kahise ka Afrika. Dutangwe twumvirize mushyirantege Mariere Ndaruzani.
Nibaza ko icyumviro giteye imbere cyo gushyigikira nk'uko mwabivuze Perezida Senghor wa mbere wa Senegal yarabishimikiye ku mugabo yari yabikoze ko cyane imbere y'uko Perezida akiri muri leta zo mu Bufaransa arandika ibitabo byinshi ku mico kama. Nibaza ko icyo cyumviro ciwe cyashyigikira ko ibyo n'abaperezida bamukurikiye none bakaba bageze yuko bugurura ingoro ndangamico zerekeye Afrika. Nibaza ko ari intambwe ihambaye. Hari n'abavuga yuko Abanyafrika bose bakoze ibintu byabo byatwawe n'aho babatwara bimwe byugaruka. Bariteguriye rero igihe byoshoboka ko bigaruka barafite aho bobishyira. Murumva rero bariko baritegura bari imbere y'abandi. Nibaza ko n'abandi bazokurikira kugira ngo imico kama y'ibihugu byacu imenyekane mu rwaruka. Imenyekane nk'akaranga k'ibihugu byacu ingira ko kugira ngo bubake ubuhungu cyangwa bubake ibindi bihugu byabo Abanyafurika.
Namwe mushingane Zeno Nicayenzi mwakiye gute iryo yugurwa ry'iyongoro?
Ni ukuri jewe ndiyumvira ko ari icyumviro cyiza cyane kuko iyo umuntu yamaze kurima arubaka ikigega azoshyiramo umwimbu. Afurika irafise umwimbu ariko ntiyagira ikigega kimwe ishiramwo umwimbu wa Afrika. Afrika ifise umwimbu utagira ukungana. Ifise akahise gafatiye mu mizi ya kera kurusha ibindi bihugu vyose. Afrika niyo yabone izuba. Ibi bihugu byose mubona niyo yeretse inzira y'amajyambere. Ibi bihugu byose mubona Afrika isa n'isinziriye ariko irabona iriko irabona. Uwo muntu yubatse ikigega ashiramwo umwimbu kandi awubona awufise atari bicu bikiri hariya mu kirere. Afrika irafise ibyo kwerekana kandi ibyo kwerekana by'ukuri. Ni byiza rwose icyo kigega ni cyize Afrika icuzuzemwo itunga ryayo ryayo iyizerekane ibihaye ivyereke abatavyemera batavyemera ba mbere na mbere na mbere n'Abanyafurika.
Murakoze
kugira amahoro.
Nagomba ngaruke ku vyo mushingana ya Maria ya kiravuga ko bimwe mu vyo ico kigega iyo ngoro izokwakira ni ibintu vy'utugenegene vyasahuwe n'abakoloni biburaya igihe baza gukoloniza akarere ka Afrika. Ivyo bintu vy'utugenegene byinshi barabisahuye babijana mu mamize yabo bakaba bamwe batangwe kwemera kubisubiza mugaba hari n'abakinanata. Gamariye mwibaza ko ari cyumviro ciza kugarukana utwo tugenegene twasahuwe?
Yewe nagira kumbure duhindura imvugo gatoyi inemera cyane ko twasahuwe kuko igihe babitwara mu mateka yo muri icyo gihe n'amateka y'icyo gihe bari wabo bari bwakwikukire kubitwara. Rero sinibaza ko basahuye ahubwo gushima ko babibigisa batabisambuye. Ubu rero ubwiye usaba yuko basahuye ubutanguye urubanza rudashobora gushika kure. Ubwiye usaba ko mufashanya kugira ibyo babitse bari bakuye iwanyu namwe mubishikire bashobore kubafana mufashanye nka kera. Iyo nzira ni nziza bazokomera muyivuganye bakuramo rero gusahura tukavuga ko bashoboye bo kubungabunga ibyo bintu bakuye muri Afrika kandi bamwe nk'abafaransa bakaba bemera yuko ubu boshobora kubisabikanya canke kuraba ingene Abanyafurika babishikira urwaruka rwacu rumenye ivya kera iwacu. Tuje mu nzira y'ukubaka hamwe nabo rero duhanahande ntitusahure ngo tuburane twishuze. Sinibaza ko twotsinda kuko aho babitwara ntibiba bari bazi ko bari kubabungabunga ibihugu byabo aho kwikukira kuziye rero yariko si siyongenzo nibaza twukurikira babonye umuministre wo muri France avuga ati ibyo bintu niko nizashu uno munsi mugabo birimo n'abanyafrika ora ningene rero twiyungunganya kugira bigende muri Afrika bazi washu babirabe cyanke bimwe tubijane hariya nibaza ko inzira ihambaye nibyo rose negayigiyemo yubake ingoro y'ukwakira ibyo bintu n'ibindi bishasha kumbura iyo ngoro ifashanye n'ingoro ziri buraya n'ibyo bintu bya kera si mu Fransa gusa muri Amerika ro bizeje za Afrika zama mu bindi bihugu byose guhanahana rero ibyo babise kubishyira mu ngendo yo gufashanya gusumba ingendo yo kunigana udusubize mwaratwivye nibaza ko twoyitsinda iyo twotsinda ni gutangura gufashanya tugateguraho nabo nyene baza muri Afurika kuraba aho byaje biva natwe kuraba iyo biri bimwe bakadusiza cyangwa natwe tukabatiza cyangwa bakatu bakatugabira cyangwa natwe tukabagabira cyangwa tukabagurira niyo ngingo mbona nubona twogira neza tukareka kunigana tukavugana nabo mu mfashanyo yo guteza imbere ibyo biranga bya Afurika nabo n'ibyabo tukabihanahana sindi ko mu ntegera sinashimye gusahura kuko ubude ngo yarasahura zo cyayugara ndashaka kuvugisha
yego umweho mushinga ntaze no mu byibaza kwiki
jewe ndiyumvira ko urubanza rwiza turiko turarugira neza eheraba Afurika yarageze ibihe ija mu minwe y'ibindi bihugu ibihugu birigarurira Afurika birayitegeka yose ukwingana imbere yaho Afurika yari ahantu hatagira izina baza kurondera abanyafurika ngo babajabukane kuba abaja ibyo biraba na kahise gusa katwigisha ko higeze kuba ikintu kitagororotse kicarabaye kicigasubire hanyuma abanyaburaya baza noneho muri Afurika kurondera hitunga itunga bararyakira bararirondera abanyafurika baba ibikoresho ubu rero twikukiye abanyafurika bareke kuba ibikoresho babe abantu baje inama n'ingingo kugira ngo twubake isi nshyashya ubu iki kinjana kirerekana ko turi mu bihe bishasha mu Buraya ni bishasha rwose muri Amerika ni bishasha muri Afurika naho ni hashasha ariko abanyafurika n'ahari bashasha sabavuba none rero abanyafurika nibagaruke biyunge ubwabo maze barabe itunga bafise baryegeranye barabiraga iryabo barazwe n'abasekuru bari kurya umuntu aragwa itongo n'inka na se akategerezwa kuri bungabunga ubu rero dusubire kutwacu ntitugenda tuvuga tuti turasavye tugenda tuvuga tuti ibyo bintu ngira ngo nimudusubize nk'uko mwadusubije indahe yacu dusubiza nsubiza nshuti nsubiza mwenema nsubiza ubu n'igihe cyiza mbere narezere ko iyo ngoro yuguruwe mu gihe cyiza cuguruye ubu isiruguruye hariho umwanditsi w'umufaransa ejo bundi yavuze ati igihe turimwo cyerekana ko Afurika igiye gufata inzira nshasha yereka ibindi bihugu ubu ibintu byahindukiye abari imbere bariko barasubira inyuma abari inyuma bariko barasubira imbere imbere yacu hari Aziya irikura tera imbere kurusha Uburaya, kurusha Amerika, Afrika iri nyuma niyerekane ubu itunga ryayo. Eneyo babanze biyegeranye, begeranye utwabo batarinze kurwana kuko indwano nimbi, ariko berekane uko bari, uko basa, kandi ni beza, kandi baragororotse, kandi barafite n'icyo barata. Mana rero aho hantu iyo ngoro ya Afrika barafite n'icyo bayishiramo, tubyegeranye, ababidufitiye, ababituragiriye babidusubize, kandi nabo atacyo bahombye baze bazi wacu kuko bari iwabo, babirabe, babikunde, baratire ijisho iwacu. Kandi birashoboka mu bihe bishasha turimwo, yuko ndabibona isi yahindukiye, Abanyafurika nibarabe neza gusa, bareke gupfubusa, bareke gupfubumbo batacyo bumaze, barabe ibintu bikuru, gushinga ingoro ya Afrika.
Yego, reka tuze ku mirongo ya telefone. Dufise Eliezer, uratwumva?
Namahoro.
Irindi zina nahuri?
Ndayisenga Eliezer, ikibazo ibwambara mu Kirundo hano Burundi.
Yego, mufise ikibazo cyangwa icyumviro?
Icyumviro cyanje.
Yego.
Ni kuvuga iyo ngoro kuba yuguruwe ni byiza, kandi hari byinshi nk'uko yari itugenegene ino n'imisokama, kandi ibyo bintu ni gatanu. Rero nk'uko aba batumirwa bacu bakanyuma babigaruka ko, ni kuvuga ko basahuye ahubwo Kagima ibyo bacu ahubwo babibitse, kuko tuvuze ko babisahuye nk'uko akanya bivuga barashobora kujya kandi akabitwara. Ariko rero nk'uko Abanyafurika dufite independence, tumenye ko tuyifite nyine, tumenye ko tugiye gukorera Afurika nk'uko akanya babivuga. Turabona ko abari imbere bariko baragiye inyuma, kandi twebwe dushishikariye gukorera hamwe, dufatanye mu nda, dufise icyo gukora, dufite akarangamutima, ibintu bizogenda neza cyane. Naho iyo ngoro ni nziza cyane kuba yuguruwe, kandi turabyishimiye rwose. Turabona ko ibintu bizahava bigenda neza.
Murakoze, turabashimiye. Vincent nawe nyine aratwakuye. Vincent, uratwumva?
Ndabumva.
Irindi zina naho hamagaye uri?
Rimerenganya.
Yego, ufise akabazo, icyumviro?
Ufite akabazo.
Yego.
Akabazo yatumirwa ise iyo nzu emije umuntu wese yemerewe kwishyura.
Murakoze. Reka Gamariye mu mwishyure.
Aho uko biri ku isi hose siho gusa ingoro z'amazuguru abantu bakazigendera henshi barariha, kuko hari abakozi bazicungera bahemba mugabo izo ngoro zose mu isi hose z'amazuguruye, ngaha turi muri Amerika z'amazuguruye, ni ukuvuga rero bose muzigendera. Ariko icyo nagomba kongeraho ngaha ni uko Abanyafurika Senegal igiye imbere kugurura ingoro y'imico y'Abanyafurika. Iyo mico y'Abanyafurika rero aho bari hose irabikwa, none ibihugu byacu birafise ahantu ingoro harimwo akarangamico k'ibihugu byacu gafashwe neza turete Afurika, kugira dushobore guterera muri iyo ngoro ya Afurika. Nuko ibihugu byacu nk'u Burundi, u Rwanda n'ahandi, ingoro zacu ziranga imico zokomera imico yacu, tukazoyishikira tuyikuraho twayibize. Ivyo rero biranteye agahinda, kuko duhora dusanga kumbure turi inyuma ivyo twari tugifise tubisanzaza. Nk'aho i Bujumbura iwacu ize viva yatanguye mu myaka ya 76 igashika ubu, ariko ubu ntisa niyunguruje uko twavyifuza gushika ubu. Hari aho rero n'ivyo iwacu dusigaranye tuzimirana. Nagira mvuge yuko ibihugu byacu kubera abo bandi bakatembe baja kure kwereka urugero rwa Afurika, ku rugero rw'iwacu ivyo iwacu tuzojana n'ibihe biri hehe, twibitse hehe. Ivyo twokeburako rero tukitegura natwe kurungika muri izo ngoro ibiranga iwacu, twabanje kubibika mu ngoro zacu ziranga imico ya kera y'u Burundi canke y'u Rwanda canke y'ibindi bihugu byacu.
Mu kanya turasozera ibiganiro vyacu, ariko reka tubanze tubibutse ko mu nkuru twabashikirije yo kwimura igisagara mu igisagara umurwa mukuru wa politiki igitega, ahubwo haza kwimuka inama mpuzamateka. Turabashimiye rero inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika vyo mu kakanya. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza.